Iryo huriro ryatunganyijwe ku rwego rw'igihugu mu gisata cy'abikorera utwabo ryabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Iryo huriro ryiteze no kwerekana neza intambamyi zituma intererano y'abakorera mu gisata cy'abikorera utwabo itagaragara hamwe n'icokorwa mu ntumbero yo guteza imbere ico gisata c'abigenga mu Burundi. Iryo huriro rikazotuma kandi ico gisata gitera imbere mu bijanye n'ubutunzi, eka mbere habeho no gutanga ubuzi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari nawe yuguruye ibikorwa by'iyo nama, yamenyesheje ko bitari bike biriko birakorwa kugira ngo ico gisata gitere imbere. Urugero rwatanzwe n'ibijanye no kurondera ubuzi kugwaruka, ibanki y'ugwaruka yashyizweho hamwe n'iy'abakenyezi n'ibindi. Mu gihe rero Burundi bwiyemeje korohereza abakorera muri ico gisata, umukuru w'igihugu yaneguye ingene iryo huriro ribaye hari amahingurira amwamwe yugarira ibikorwa arimo yahingura imitobe n'imivinyu kubera atakora yisuza amategeko. Yaciye ahumuriza abagwizatunga.
Birabaje kubona nk'umuntu ashobora gukora ikintu azi neza ko ari uburozi ariko arakora kandi akigaburira abantu. Nibaza yuko tugiye kubisubiza ku murongo, hanyuma abo twasanze atari uburozi tubereke neza ingene babikora ku neza ya twese, kuko n'igihugu kirakeneye amakori ntikinezerwa rero amahingurira ariko arugara.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yanagabishije abantu bakibika amafaranga mu nzu zabo aho kuyatwara mu mabanki ko umunsi umwe bazobyuka yahindutse nk'ibipapuro. Ati, dufite ikibazo hano mu gihugu cyacu. Ndabizi neza ko mu mazu yanyu habitsemo amafaranga menshi cyane. Mu Burundi hari umuco mubi wo kubika amafaranga mu cyo bita kuyabika mu ihembe. Iryo si iterambere mu butunzi. Birakwiye ko amafaranga atembera mu bucuruzi. Rero hari abantu benshi bakiri inyuma aho biyumvira ko iyo bashyize amafaranga mu nzu ariho baba ari abakire. Abo nabo ni abagwiza bukene, amafaranga ategerezwa gusohorwa muri ayo mazu. Hagiye gutorerwa umuti icyo kibazo. Umunsi umwe ayo mafaranga bazosanga afite agaciro nta kimpapuro. Ndazi ko nzobikora. Aya bateye akamo ko kuyatwara mu bigo bisanzwe bibika ayo mafaranga kugira ngo ashobore kwifashishwa n'abakeneye ingurane mu mabanki mu ntumbero yo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Albert Zefake, umuyobozi mukuru ajejwe ibikorwa bya banki y'isi mu gihugu cy'u Burundi, Angola, Repubulika ya Demokarasi ya Congo na Sao Tomo, nawe ari mu bitabiriye iryo huriro, yamenyesheje ko banki y'isi yiteguye guteza imbere amahinguriro yose ateza imbere u Burundi na cyane cyane atanga akazi ku bantu benshi kugira ngo ubushomeri bugabanuke mu gihugu cy'u Burundi. Ati, ntahangiro ry'ibikorwa ryobaho hatabanje amavugurura akomeye agenga ibikorwa biteza imbere igihugu. Mu ntumbero twihaye izobandanya yo guherekeza u Burundi, banki y'isi irashyigikira kandi izobandanya gushyigikira ibikorwa by'igisata cy'abikorera utwabo ibicishije mu mishinga yo kwihangira ibikorwa biteza imbere abenegihugu bishyirwe mu bikorwa kandi bikorwe mu buryo bugezweho. Bimwe mu byashyikirijwe n'abitabiriye iyo nama bijanye n'intambamyi zihanze ico gisata, izo zikaba zirimo ubukene bw'ibikoresho bikenewe kugira ngo amahingurira ahingure ibikwije bisabwa kandi byinshi, inyubakwa zo gushyiramo umwimbu hamwe n'izo guhinguriramwo ibiterwa n'ibindi. Ku bijanye n'izo ntambamyi, Leta y'u Burundi bicishije mu bisata bibijejwe harimo n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo ubudandazi n'amahinguriro, iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo ico gisata gitere imbere. Ivyo byashyikirijwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Berekanye kandi ku Burundi bufise ibiterwa byiza bihingurwamo ibifungurwa by'akanovera n'icyayi, ibikaju n'ikawa, akaba ari nacyo gituma ayo mahinguriro ngo akwiye gushyigikirwa. Ni ku nshuro ya mbere iyo nama yahurije hamwe abikorera utwabo ku rwego rw'igihugu ibaye. Umukuru w'igihugu yaciye atangaza ko iryo huriro yise Umuzinga Day rizoja riraterana rimwe mu mwaka. Insiguro yatanze ni uko basabwa gukora nk'inzuki zitangurira ku kantu gatoya, uko iminsi ihera hakavamo ikimamara kinini kizovamo ubuki bwinshi. Bityo abagwizatunga bose umwe kuri gatozozana mu gihugu kakazoteza imbere igihugu cy'u Burundi. Thierry Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.